Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidene Yongabo abaramutsa mugenzi wacu Arayisi Bigira Imana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, yabandanya avugwa cyane ni amatora muri Kenya. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarahanuye abanyakenya ibasaba kuguma batekanye no kwirinda gusunikirwa mu migumuko. Ni nyuma yaho William Ruto atangarijwe ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu nyuma uwo bari bahanganye Raila Odinga avuga nawe ko ibyatangajwe ari imfagusa. Muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Ned Price yasabye impande zose gukorera hamwe kugira batorere inyishu iki kibazo kivyavuye mu matora mu nzira zitekanijwe n'amategeko. Amerika isaba kandi abakuru bose b'imigambwe kubandanya bahanura abanywanyi babo kuguma batekanye no kwirinda ico cyose cyotera uruhagarara mu gihugu muri ibi bihe by'amatora. Odinga yarushijwe na William Ruto amajwi angana 230,000 angana n'ibice biri munsi y'amajwi 2%. Odinga w'imyaka 77 y'amavuka akaba n'inzobere muri politike muri Kenya yavuze ko yibwe amajwi ariko ko azokwitwara muri sentare ntahinyuzwa. Yavuze kandi ko yibwe no mu matora yabaye imbere yaya. Mu karere k'ibiyaga binini igitero kwicukuriro ry'ubutare bw'inzahabu cyahitanye abantu 16 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kabiri. Asani Ngajole, umukuru wa Societe Civile mu karere ka Mambisa, yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho Codeco ari wo Cooperative pour le Développement du Congo binje kwicukuriro ry'ubwo butare mu mihana y'isumbu hagati y'amasaha ya 10:00 na 12:00 z'agatondo muri ako karere. Yavuze kandi ko bica abasivile bagizwa hanini n'abarimyi hamwe n'abakora kuri iryo cukuriro ry'ubutare hafa abantu 12 hamwe n'abasirikare 4. Umuvugizi w'isirikare cya Congo Jile Ngongo yaremeje urupfu rw'abo basirikare 4 ariko ntiyatanze igitigiri cy'aba sivile bahasize ubuzima. Igisirikare cyavuze ko mu ndwi iheze abantu 4 bishwe hamwe n'abakozi 2 b'abashinwa banyurujwe muri ako gace nyene inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare hamwe n'abagwanyi uwo muhari Codeco. Muri Afrika kandi ni muri Zimbabwe ahikiza cingwara y'agasama cyateye muri ico gihugu kimaze guhitana abana bashika 157 hamwe n'abandi barenga 2,000 bakigwaye muri ico gihugu. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Monica Mutsvangwa yabwiye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki ya 15 z'uku kwezi k'umunani abamaze kwandura agasama bashika 260 barimwo nabo bana 157 bahasize ubuzima. Mufusangwa yavuze ko leta igiye gutangura isekeza cyo gutanga urucanco rw'agasama no gusaba leta amafaranga yihutirwa mu kigega cy'intega bizoza kugira bacandage ico bacandage kandi bahangane n'ico kiza. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko iyo ngwara yakwirakwiye ivuye ku isengero ryari rikoraniyemwo abakristo benshi. Muri Liberia kandi muri Afrika kandi muri Liberia Perezida George Weah ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse abategetsi 3 bo muri leta yiwe bazira kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Uko ari 3 bashizwe ahagaragara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahagaritswe ni Nathaniel McGill, umukuru w'abakozi bo mu biro bya Perezida Weah, mushikiriza amanza mukuru wa Liberia Seyman Sirenius Sefus hamwe na Bill Twehwai, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibivuko nk'uko umuyobozi ajejwe ikigega cy'Amerika yabivuze ku munsi wa mbere. Perezida Weah yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo bategetsi bavugwa ko abona ko ari ukuri, aca ahitamwo kubahagarika mu buzi kugira batohozwe ko. Hanze y'umugabane wa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres ategekanya kuzobonanira mu burengero bwa Ukraine hamwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ndetse na mugenzi we perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko uwo mubonano uzoba ku munsi wa kanejo kandi ko perezida Zelensky ariwe yatumye ko abo bategetsi batatu bari mu mugwi w'abategetsi bane bateye igikumu ku masezerano yo kongera kureka ingano ziri mu bivuko vya Ukraine zigasubira gushogwa mu makungu. Guhagarika gushora izo ngano kwatumye ibiciro by'ibifungurwa ku isi byiyongera ku isoko mpuzamakungu. Ikigo cha Unichita kubifungurwa PAM cyavuze ko imiliyoni 345 z'abantu mu bihugu 82 ku isi bageramiwe n'inzara kubera ubukene bw'ibifungurwa. Ku munsi wa gatanu Antonio Guterres ategekanya kuzokwishikira ku kivuko cy'i Odessa aho ubwato bwibutwaye ingano bukunze kwandurukira kugira yirabire uko byifashe. Ku munsi wa gatandatu naho azoce aja Istanbul muri Turukiya.
Urakoze ya Rais Bigirimana ku makuru yo hejano hino kwisojeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho umugwi w'igihugu watunganije amatora muri Kenya utangarije cese ko uri Amaruto ariwe yasinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%. Uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora Raila Odinga yateye ivyatsi ivyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri.
Birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza, ari Odinga ari Ruto ari abandi bose bahanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba.
Uyo ni umuhinga mpanuzwa jambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru Athanase Karayenga ari Paris mu Bufaransa, avuga ko ingingo ya Raila Odinga yo kwiyamiriza ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma yuko William Ruto atangajwe icese ko ariwe yasinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%, uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora Raila Odinga yateye ivyasi vyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri. Twavuganye na Athanase Karayenga, umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa, yavuze uko yakiri vyatangajwe na Odinga.
Birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza, ko abakenya baje gutora mu mutekano ntangere, naho bavuga yuko abakenya basaje benshi gutora mugabo ntibari bake ko bavuga ngo 65%. Ariko birababaje kubona yuko amatora asa n'ayagenze neza avamo amatati, bakavuga yuko Ruto naho yasinze afise amajwi makenya. Odinga rero urumva yabihakanye, mugabo twizere yuko ari Odinga ari Ruto ari abandi bose bahanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba, atangwano atamishamirano, borindira bagashinga urubanza bagasaba Cour Supreme gasamburamanza ikavuga yuko Ruto yasinze canke yasinzwe mugabo mu mutekano, kuko burya abo muri Kenya aracafise imvune y'amatora y'2017 harabaye amatora nk'ayo nyene, hanyuma ivyavuye mu matora baravyanka bamwe abandi barabishigikira, hanyuma havuka ingwano, barabonye ko hari abantu benshi vyapfuye. Umuntu yokwifuza yuko abanyakenya batasubira mu ngorane nk'izo.
Ku ruhande rwa Ruto yishuye gute ku vyatangajwe na Odinga uno munsi?
uwavuga ati twasinze abanyagihugu bato bato twasinze ati Odinga na Uhuru Kenyatta nyene ati bo bava mu miryango y'abantu batunze cyane byagaragaye yuko umuntu atagiye yava nk'uko babivuga ashobora gusinda agashikirage twari igihugu cya Kenyatta ni cyiza cyane mugavuga ati hamwe hoba hariho abantu batashimye ishavuye muri aya matora ati ntacu bazosinga urubanza turindire njyewe mbona ko yavuze neza cyane yabwira ati ni mutekanye hazobe uruhanze ku rubanza rwa Gasamburamaza ruzoheza rupfuye rw'uko yasinze cyangwa yasinzwe.
Muravuze ko yatangaje ko atava mu miryango ikize nk'iya Kenyatta, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Uravye imigambi yashikirije mu ijambo yashikirije itangaje cyose ko ari we yasinze amatora. Muri make ubona iyo migambi ayishize mu bikorwa ari ikintu cyofasha Kenya gutera imbere.
Imigambi yo ni myiza na Odinga arafite imigambi myiza, bose bari bafite imigambi myiza, burya igihamba abiyamamaza bashaka gutwara ibihugu bafite imigambi nahitosa mugabo kenshi usanga ari imigambi myiza. Igihambaye burya ni uko abanyakenya bonyene bubwira bati uwo muntu turamwizeye natuje imbere aturongore azushire mu nzira y'amajambere mu nzira y'amahoro dutere imbere. Urabona ko Kenya n'igihugu gihambaye cyane mu bihugu byo muri Afurika, cyane cyane muri karya karere k'iwacu. Ni igihugu cyotubera akarorero, ni igihugu cyotubera isoko, ni igihugu cyotubera ababanyi n'abagenzi n'inshuti. Urumva turakeneye amahoro twese, turakeneye amajambere. Rero irya migambi yapfuse ngo yasinze Ruto cyangwa yasinzwe Odinga yari myiza, byose byari byiza, ariko baze batware mu mahoro, batwarire bose.
Murakoze. Yari Athanase Karayenga, umuhingana mpanuzi wa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari i Paris mu Bufaransa. Tubariko turavuga ku byavuye mu matora muri Kenya, ni byashikirijwe na Odinga yatsinzwe muri aya matora. Turabashimiye.
Urakoze cyane nawe kuba wantumiye.
Tugiri kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Nairobi muri iki gihe.
Navuga ko sibyo bakitameze neza, kuko ubutaka buramureba nta n'ibyishoro n'isambi n'ibinota mbere bamuho bafite ine ubusanzwe musaza habyiriza kuba hari imodoka isezeri n'ibarabara ariko ziragenda abatutikobarasembera, ariko ibisatu uko twavugana wasanga ni kuwa mutane kora gatandatu kuko imodoka za zose ziri mu mazu, abantu bari kugatembera, amabutike, amapantaro yamaze kugarwa, yamaze kugarwa bisanzwe. Abantu bibaza ko bashobora kuba imbororo nyuma y'ibyo Odinga yinda kagame na Leta ya Kenya yatangaje aho abwiye ko aho yavuga ati abanyakenya bose mugume mutekanye, perezida ibyo bandi gutungane kwitura aho gutera bitandukanye n'ibyo yari yaravuze mu myaka ihize nko muri ingingo
Pierre Claver Niyonkuru. Amatelefone yacu turumva atari ko arumvikana neza, ugerageze urabukunze uhagarara, ariko ndana kugira ko nkubaza akabazo ka kabiri. Inyuma yaho Raila Odinga avugiye ko atemeranya ibyavuye mu matora atagaciro abiha, urundi munyepolitike aragira ico atangaza kuri uno mugoroba. Anyepolitike muriko muravuga na bamenyeshamakuru bariko babivuga ku iki, ejo hukera bize iki?
Abo tuko tuvuga na abanye politike cyangwa abanyeshuri bari bafite imyaka iri hagufi, bavuga ko bagizeye ko sentare ntayizozwa ishyiramo indabo mu matora, hakaba igice kigira kabiri aho Raila Odinga adasubira mu matora. Ntabwo atemera, yatangaje ko yatsinze mu matora ya Ruto, bakavuga bati naho bazasubira mu matora mu gice cya kabiri William Ruto adasubira gutsinda, nk'uko muri 2010 n'indi matora urupe ndasakakasura na nkuko yari yatsindiye ubwa mbere. Ariko icyo ni ukumenyesha ko buri kintu cyose ari ubwoba budasanzwe, ni ukumenyesha ko mu makaritsiye abiri ahitwa Matare Ndera hasanzwe hari abayoboke benshi ba Raila Odinga gushika abantu bahindiye ko ashobora kuba imvururu nk'uko byabaye ahitwa Kisumu ahatumye amapine mu barabara amamutokinkanga bikabatera ibikorwa amoto ayo makaritsi abiri ngiyo abiashobora
hanyuma Raila Odinga ategekanya gutanga ikirego ciwe mu butungane ryari hayitse yavuze
ariko yavuze ko bagiye gukora ari gutwara ibyemeza afite yuko amatora yibwe akabwira ko afatira ku bari bagize amatora bane biyoboye mu bandi akavuga ati byinshi mu bagize umuguri utabura amatora bemeje yuko abatora yibwe ati mpandeka nanigiye kwifatanya nabo bo kandi yuko urukiko sentare yombo ati muri icyo gihe rero n'abantu batora kubona ko amatora yabaye kandi
ahari. Urakoze Pierre Claver Niyonkuru ngaho i Nairobi muri Kenya.
Muri icyo gihe William Ruto yatowe kuba perezida wa gatanu wa Kenya ni muntu ki? Nivyo mugenzi wacu Timishimwe atubwira.
William Ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka Rift Valley mu karere ka Eldoret mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu. Ruto yavutse mu mwaka wa 1966 ubu afite imyaka 55 y'amavuko. Yaramaze imyaka 10 ari vice perezida wa Kenya. Ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri Kenya yatangaje ko Ruto ari ugiye kuyobora Kenya nyuma y'uko ari we wari umaze gutangazwa ko yatsinze. Intsinzi ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko Ruto ari we watsinze. Bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo. Uwo bari bahanganye muri amatora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo ikigita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko. Mu gihe William Ruto yiyamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye. Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri 2007 yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari watsinze amatora y'icyo gihe. Icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyoko muntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku 200,000 naho abagera ku 600,000 bakavanwa mu byabo. Urubanza rwe rwasheshwe muri 2016 ubwo yari amaze kuba vice perezida. Icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki. William Ruto yavukiye ahitwa Samput ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Eldoret mu karere ka Wasimugishu. Ari wabo Ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu. Yize amashuri abanza atambara inkweto. Ababyeyi ba William Ruto ni abakristu b'abaprotestanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korali. Abazi Ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko Ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye. Abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa Ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo. Inshuti za Ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajya gahingamo ibigori. Ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemura utubazo tw'amafaranga. Iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu Banyakenya bavukiye mu miryango ikennye. Mu mwaka w'1980 William Ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya Nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki. Mu mwaka w'1997 yahanganiye na Leban Chasil umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoret. Uyu Chasil yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa perezida Daniel Arap Moi, ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya. William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cy'umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo. abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabishwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto. Abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane. Bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazi y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza. Yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba. Benshi mu banyeshuri biganye na Ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka. Umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo, bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi.
Ijya hirya ariko mada n'iki winyegera ariko abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndi
bugo
wiki n'ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi bafise amahinguriro atandukanye arimo ayahingura ibiterwa kama bakabikuramwo ivyo gufungura, kunywa, kwisiga n'ibindi. Bavuga ko ivyo bakora asanga bizimbya cyane gusumba ibigurirwa hanze y'igihugu. Ivyo bituma isoko ryabo ritaronka abaguzi. Basaba leta gufata ya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. N'inkuru ya Thierry Ve ndayishimiye ari Kigali.
Karine Kinyana Ginette n'umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa Kaje Product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu Burundi birimo ibyo kunywa, kujya, kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye. Ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu cya Canada nk'uko yabitangarije Ijwi rya Amerika. Yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu cyo bita matière première, bisigura ko na yandi ma produit baba bongeyemo kuburyo biba bifite qualité nziza ijana ku ijana. Ariko nawe bimeze gutyo, uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze. Uku ni kabisigura
kandi twebwe dushaka ama produit naturel, ama produit kama atarimo bya bindi by'ubumara by'ama produit chimique by'ama produit dukoresha ibintu bifite kamaro kanini ya ku magara y'abantu. Bisanzwe iyo tuba twahinguye ku bintu bivuye ino cyategeze
Ndizeye Eme na warongo ihinguriro rikoringwa rikazi kwiragiza hirya no hino mu mashure. Avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'ugwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira. Gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege. Agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cyane cyane bafite amahinguriro mu gihugu. Uku ni sigura kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Cyambe na mbere ni ugushikira hanze cyane twebwe urwaruka ko twarashyize amashyira hamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye. Ikindi cya kabiri nuko twumva kuri ko dushikiwe. Iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanga ibyo bintu bikurirwa hanze biratubabaza. Dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyira hamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa tuyohera hakwizigura hanze.
Abafite amahinguriro atandukanye mu Burundi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanirizwa amakori n'amatagisi na cyane cyane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze, kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu. Ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo. Aha kandi banasaba ko ikigo kijeje uterambere mu Burundi ADB cokorana n'ikigo OBR kugira ngo batakwe amafaranga y'umurengera na cyane cyane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo.
ADB iratworohereza kugira dushinge amahinguriro uca ukurikiranwa cyane n'ikigo OPR. Umuntu aturi hishikori abona ko amapodi yose ameze cyo kimwe. Kosmetiki yahinguwe ku matiya pamiya yo mu Burundi kandi ari safos ari natural, si cyo kimwe na kosmetiki yavuye hanze yakoreshejwe amapudro cyangwa ibintu chimique synthetique.
Ibyo bivugo n'abafisa amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo kubikorerwa mu gihugu basanga bizimbye.
Erega ibintu byose bidandazwa ngaho bijumbura byinshi biva hanze. Ibikorerwa ngaho n'abasanga bityo bisigu sa batemba kubira ngaho.
Kuri ibi bibazo byose ikigo kijeje iterambere mu Burundi ADB hari naco gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashirahamwe igiherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata c'ubudandaji bwabwe imbere mu gihugu no hanze yaco mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukura intamba myi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu c'u Burundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye. Didesinge Ndakumana arongoye ikigo ADB.
Ufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba ibyerekeye abanyamitahe gushyikiriza ibyoza birahindagurika kugira ngo intamba mbi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho.
Ico kigo ADB kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cane cane ku bakenyezi n'ugwaruka mu kubereka ahakenewe gushorwamo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu Burundi. ADB kandi ikaba yaramenyesheje ko amashirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku 5,105 yategekanya guha akazi abashika ku 19,365 mu mwaka w'2020 ushira 2021 ashika ku 4,248 mwaka w'2021 ushira 2022 naye kabategekanya guha akazi abagera ku 18,994 amashirahamwe amaze kuronswa impusha muri uyu mwaka ashika kuri 50 gusa akabaguriyemo ayajanye n'uburimyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri ayo ay'abarundi akabangana na 48 bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na 81 n'ibice 2%. Ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 616 no guha akazi abarenga 400 nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kibitangaza. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Juti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mubandanye mukurikira programa za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bw'ibihe byiza.
Tawara, 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 bantu bawe tawara. Rengera, 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 bantu bawe rengera.
Rengera, rengera, rengera. hoshe.